hamwe ibi biganiro tubifurije icyumweru cyiza murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Njuti bagenzi nabo mwese muteze amatwi iradio ijuru rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri iki kiganiro dusangira ijambo. Abo tugiye gusangira ijambo uyu munsi batuyagira ku byerekeye injyane ziri mu mugambo w'abadasigana iprona uturukamo icegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, tubahaye ikaze.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Aho hari ku munsi wa kabiri w'iyendwi itariki 11 z'uko kwezi kwa gatanu kumugumya ingoro y'umugambwe w'abadasigana iprona, hariko habera inama y'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'uwo mugambwe. Yamara abona bari bankiwe kwinjira.
Twumvise akamije yuko uburongozi bw'umugambwe bwahejeje ikiringo ko bwahamagaye inama ya biro nshingwabikorwa bya komite nkuru y'umugambwe. Rero nk'uko bisanzwe twari tuje kwitaba ubutumire, ariko dufite ngaha twasanze bamwe babemera kwinjira abandi babankira kwinjira. Rero turi mu bo babuje kwinjira gusa n'uburi turamenye igituma cyatangaje kandi nuko hari n'abandi twabonye batari mu biro nshingwabikorwa ariko bari twarinjira, abandi nabo bameze ko bari mu rwego ntibakundirwa kwinjira.
Iyo nama yahavuye ifata inkingo ruhasha yo kwirukana muri uwo mugambwe umushinga mateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Anise Niyongabo yahora ari umushinga mateka na Isidore Mbayahaga. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, aratubwira ico bisunze mu kwirukana abo banywanyi batatu bakomeye b'ibicocoro n'inararibonye muri uwo mugambwe warondeye intayo kwikukira ku Burundi.
Ibiro nshingwa bikorwa by'umugambwe w'abadasigana iprona byakoranye kugira ngo bice hirya no hino ikete yari yanditswe n'abanyamabanga ba mbere b'umugambwe mu ntara, aho bari bakoranye ku igenekerezo ry'indwi rusama 2021, kuko baca hirya no hino amakete yaramaze iminsi yandikwa, yandikirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, yandikwa n'abadasigana bamwe bamwe, tukabona ko abo badasigana ko ari uriya duce hirya no hino ngo turabe ko by'ukuri ibyo bavuga ari byo. Tumaze guca hirya no hino twasanze abari banditse ayo makete ari abantu ubwa mbere dufatiye kuko abari banditse ikete n'uwitwa Isidore Mbayahaga, uwo nawe ibiro nshingwabikorwa mu 2017 byari byaramufatiye ibihano vyo kumwirukura mu biro nshingwabikorwa no mu zindi nzego kuko yasibye ibikorwa by'umugambwe ntasubire gukorera kubera rero mu 2017 ntiyari yarasubiye kugaruka, twasubiye kumubona mu gihe cy'amatora. Bahoze ari umukenguzi w'amateka ni Seti Niyongabo mu 2019 nawe nyene yarigenjeje nabi ibiro nshingwabikorwa biramufatira ibihano byo kumukura mu biro nshingwabikorwa. Yabandanya rero akora mu nk'umuganya mugambwe mugabo atari mu biro nshingwabikorwa atari no mu biro by'imboneza z'umugambwe w'adasigana cyo twita conseil supérieur d'orientation du parti iprona. Umushinga mateka Gasosi Ndimwo nawe nyene turavye kwandika amakete nkayo yararaza umugambwe, yarasanzwe ari mu nzego zose ari muri conseil supérieur, ariko ibibazo yarafise akabatigeze abishikiriza mu rwego ngo bavyige babyicarire. Tukabona yuko no mu nama ya comité central yari yabaye yari yanditse amakete ayiburagiza, ariko vyatako akaguma aza aburagiza abadasigana. Nico gituma bakuru umugambwe mu ntara bari baciye basaba yuko tworaba vyukuri yuko abo bantu bakira badasigana bagifisa akaranga mutima ku mugambwe. Nico gituma tumaze gusuzuma ingingo ya 11 iraba vy'umugambwe badasigana iprona iri muri statute n'ingingo ya 13 twabonye neza kwa abo badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mu kabi yuko ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagararije inzego z'umugambwe akabandanya ajuragiza umugambwe izo ngingo rero zica zimufata nizo ngingo no munsi bironshingwa bikorwa vy'umugambwe bigizwe n'abadasigana bashika bane bane ku ntara canke batatu bivana bakoranye kugira ngo barabe ko vyukuri ivyo bikorwa bakoze bishobora guhanwa na rero bace bafata ingingo yo kubahana kuko turavye ivyo bakoze nibivyararaza umugambwe nibituma basuzugura inzego z'umugambwe nibituma umugambwe ushobora guhungabana none musi neje rero mu mugambwe w'abadasigana ni ngombwa habeho kirazira nico gituma uwo munsi twafashe ingingo zo guhana tukaba dukana burundu mu mugambwe w'abadasigana iprona gutyo amategeko y'umugambwe agakora ivyo bizogabanya akajagari mu mugambwe
abo banywanyi bobo babona ko bahohotewe banaheruka ndetse kwitura umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu mu makete ijwi ry'Amerika rifise bamwandikiye bamusaba ko yobabera umuhuza kuko ari we ajeje utunganywa ry'imigambwe mu gihugu mu rwandiko rwabo abo banywanyi b'umugambwe iprona bemeza ko batacemera uburongozi buhari babwagiriza amakosa azingamitse uwo mugambwe arimo gutwaza umukazo no kunyuruza amatungo y'umugambwe Gaston Sindimwo anise niyo ngabo na Isidore Mbayahaga nibo bateye umukono kuri urwo rwandiko nk'abaserukira abandi ku izina ry'abagenzi we anise niyo ngabo yiganiye ijwi ry'Amerika ayo makosa
murakoze muvuga muti amakosa twagiriza indongozi z'umugambwe zirongowe na gashatsi muri iki gihe ni naya ayo makosa nuko gashatsi nawe ari kumwe bake bahonyanga amategeko agenga umugambwe mu byo bakora byose tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe cyaheze kera abarongoye umugambwe mu makomine mu gihugu cyose bahejeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2019 abarongoye umugambwe mu ntara zose z'igihugu barengeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2019 abari barongoye umugambwe nabo ikiringo cyabo cyahize tariki 14 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2020 murumva rero yuko inzego z'umugambwe zamaze guta igihe kubera ikiringo cyazatorewe cyaheze muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari twagiriza abarongoye umugambwe muri iki gihe ko banki ibiganiro kandi arizo byari bikenewe muri iki gihe atanzego zikiri ifise ikiringo cazo atanzego zikiri mu mategeko hakwiye ibiganiro birimo abadasigana bafise ibyimviro bitandukanye kugira ngo tuje hamwe turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronga inzego zishasha dutegura amakoraniro kuva mu makomine mu ntara no mu gihugu kugira ngo dukurikije amategeko tugenga usubire gushiraho inzego z'umugambo umugambo usubire gukora uje ku kivi witegurire ibiringo vya politike biri imbere ikindi tubagiriza nuko ubiba amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemwo bakayatwara kuyakoresha ivyabo bo nyene n'imiryango yabo bwa kabiri mwatubajije ko twaba tutubaha uburongozi bw'umugambwe twebwe mu bisanzwe turi abantu bubaha turubaha abadasigana bose turubaha n'abarundi bose ariko uburongozi ntitwovuga ngo turabwubaha canke ntitubwubaha kuko nta bukihari nababwiye yuko inzego z'umugambwe muri iki gihe zataye igihe ibikenewe ni uko ahubwo twoja hamwe tugashyiraho inzego kugira ngo umugambwe wacu usubire kuja mu mategeko umugambwe wacu usubire gushiraho indongozi ziwuje imbere indongozi z'ukuri dukurikije amategeko y'igihugu dukurikije n'amategeko agenga umugambwe hanyuma izo ndongozi bitwazironka tuzozubaha nk'uko bitegerezwa
yamara uburongozi bw'umugambwe bwo busanga kwandika makete atari wo muti abakuwe mu mugambwe ntacu bibabwiye ndetse bemeza ko atacu bizohindura mu bikorwa byabo bongera ko kwingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anise niyo ngabo
twabifashe nkuko atacabaye mu mugambwe badasigana iprona kuko abo bantu ni basomambike bagashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya ibyo yifuza ariko ibiro shingwa bikogwa guko vyatowe na komite nkuru y'umugambwe mu mwaka w'2016 mu kwezi kw'icenda sivyo vyakoranye benshi mu babigize babadasigana bukuri babadasigana bijambo nijunja barabagiye kwinjira kumugumya barungika abasoda bacungera icegera cy'umukuru w'igihugu kubabuza kwinjira kumugumya abandi no kubatumira ntibabatumiye murumva rero yatumiye abatatowe benshi batatowe na komite nkuru y'umugambwe batagize rero ugo rwego bagenda kumufasha gukora ibyo wenye nashaka ibyo rero nta gaciro tubiha nta numwe byohungabanya twebwe tubona ko atakamaro igikenewe nuko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambwe muti mugiye gukora iki guhera ubu tugiye kubandanya dukora umugambwe w'abadasigana iprona kuko n'umugambwe wacu kandi tuvugira kugira ngo abadasigana birigwa bararenganywa bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa tugiye kuja inama n'abadasigana bose hagati mu gihugu kugira ngo turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronka inzego nshasha zemewe n'amategeko kandi zemewe n'abadasigana tugiye kandi kuvugana nabo muri leta bajejwe itunganywa ry'imigambwe kugira bakurikize amategeko nk'uko amateka n'amategeko bibarekurira bafashe umugambwe w'abadasigana iprona gusubira kuba umugambwe nk'iyindi ukurikiza amategeko kandi ukurikiza amategeko y'igihugu ugakurikiza n'amategeko abugenga wonyine kandi ukaba umugambwe ukorera abadasigana utari umugambwe ukorera umuntu umwe cyangwa abantu babiri utari umugambwe uguri abawurongoye bitwa ko bawurongoye bagurisha ibyabo byose kugira ngo bawusige wera yakoze
umushinga amateka Abel Gashatsi atwari uwo mugambwe arakurira inkone kugishitsi abafuzwe
ndongo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kubana umugambwe abo bantu batatu umwe asanzwe ari mu nzego zose z'umugambwe umushinga amateka Gaston Sindimwo n'uwaheza mu kenguza amateka ya Musete Niyongabo hamwe na Mbayahaga Isidore abo babiri ba nyuma bakaba bari basanzwe bari mu bihano
naho ubushikiranganji bw'intoragati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bukurikiranye hagufi ibikorwa by'imigambwe yatacu gurashikiriza inkurikizi za mbere z'iyo ngingo nuko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushinga amateka yirukanywe n'umugambwe wiwe aca atakaza ikibanza yari afise aha urabwa niyo ngingo ni Gastos Ndimwo azoca asubirwa n'uwundi azokwizerwa n'umugambwe iprona aha twakwibutsa ko gihe cyose hegereje amatora canke inyuma yayo gato bimaze kumenyekana ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'2005 rigize gatanu iprona ucikamwo ibice
bakunzi b'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika
tumaze mwakurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye
tubararike guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri sanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane
tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane
wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu kuri leta ya iprona Frederico bamvuga inyumvira aragerageza gusigura igiti mu mugambwe iprona ugeze kure ucikamwe amashami mu mwihoyezo yagiriye ijwi ry'Amerika bamvuga inyumvira abona ko amaronko ariyo nkwezi y'amarere aho umwe wese ashaka kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi
murakoze no kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo nabaza gukurikirana kino kiyago tugiranira kuri no radio ya Amerika rero ku kibazo muvuze kijanye n'ibidusanga mu mugambwe wa iprona ubwambere ntibisanga mu mugambwe y'iprona gusa tubisanga mu mugambwe myinshi ariko birakomeye cyane mu migambwe y'iprona busanga amashami amaze kushika kuri atanu mpamvu ziri nyinshi mpamvu ya mbere kubwanje nuko burya uravye akahise ku mugambwe wa iprona umugambwe warushimikiye kuvyumviro bishasha rwa gasore yarafise yashaka gutuma igihugu cy'u Burundi kiva mu ngorane kirimwo hanyuma kikaja mu nzira y'iterambere ibyo byumviro naco bipfana n'ibyakurikiye mu nyuma kubegwa gasore apfuye haci habi njyane hagati y'abato n'abatutsi muri iprona ntibasubira kumvikana intumbero rwa gasore yariko arondera guha igihugu kindi umuntu ari buvuge ni ibijanye ningene kuva mu 36 haci hazi ntwaro za gisirikare maze iprona isigarikoreshwa nka kurya wofata akarangi ugasiga ku kintu kigahindura ibara mugabo ingene kiba kimeze ibikigize atacahindutse nk'ubufashe isafuriya igizwe n'icuma kwayishyira ku irangi icuma kiguma ari icuma ufashe inkono y'imbumbano wabumvye uhereye ku ibumba ukayizo kariturira ibumba riture ntibicike icuma riguma ribumba mugabo urashobora gushyira ko ryarangi inyuma ukamenga byose birasa kandi bidafise akamere kamwe rero nshaka kuvuga nti burya intwaro ya gisirikare ni nguvu ishimikira ku nguvu muri demokarasi naho no kuvuga imigambwe myinshi no kuvuga ibiganiro no kuvuga ibyiyumviro bidasa mugerageza gushira hamwe mukaraba ico mwohurirako kugira byagirira kamaro bigirira kamaro abanyagihugu rero nacho gituma asanga rero yo iprona ntiyariho nk'umugambwe yariho nkirangi rya gisirikare rinyegeza ko ari intwaro ya gisirikare gusa ngereranije n'ibihari uwo munsi ni nkacho kimwe ni intwaro ya gisirikare abavuye mu ishamba ni intwaro ya gisirikare ahanini baca bitwaza ituntu twa demokarasi nkirangi ariko mu mibereho yaho mu gutwara kwabo usanga ahanini vyukuri atari ibintu bijanye na demokarasi rero iprona nibi bya CNDD-FDD burya ahanini ni nkacho kimwe rero hagaca bikibazo ningene izo nguvu za izo uwo mugambwe wa iprona no mugambwe wa CNDD-FDD bishobora kubangikana mu gihugu kimwe kandi bimeze kumwe ntibishoboka no kuvuga kimwe ni ngombwa kimiri kindi baba sirikare batuma iproni baho uyu munsi bariko barasaza abandi barimo barigira mugabo abo bagwaruka gwa CNDD-FDD bagiye mu ishamba munsi baracariho ninacho gituma mu bikorwa vy'iwabo bagerageza gutuza ikintu citwa iprona abasirikare bakera abari muri iprona kera baboneka utishwe afatirwa ibihano harya no kuryango baheze yangendo ya iprona ya kera ubu rero hacasigara iki muri abo iprona rero harimo abategereye bati bijya rero ibitwegwe twafashe kera n'inzira mbi reka twirondere inzira nshasha hanyuma tujane naba ko twebwe twitwa abatutsi bazoza baraduha hanyuma twitwa ko turi kumwe nabo twitwaje ko amasezerano yarusha yavuga abatutsi reka natwe tujye tugenda mu matora mugabo muri abo matora ntitugenda duhangana nabo tugende tubangikanye nabo kugira ngo tube turavugana ingene nitwaronka batazotwigizayo bahubwo bazoduhamagara tugasangira rero acahaza ikibazo cibitwita icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu mu bisanzwe uje kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kandi waciye no mu matora canke bwaciye mu biganiro ntuza uko uzuzanye nawe ivyo muganira kugira mugiraho muhurira nubwo babatsinza amatora wagize programme no baragira programme byari kuba byiza ko izo programme zibiri zigiraho zihurira wewe cegera cy'umukuru w'igihugu uje ukaza wikoreye nawe ivyo ugizogerageza kuvugana muzoshira mu ngiro bitarabi by'abantu ariko biraba iby'igihugu iby'igihugu buje kibazo rero gica kibangaho mbega ibyo by'igihugu baravyitwararitse cyangwa uyu munsi bitwararitse ibibanza byabo ibibanza by'abantu wewe uje kubicegera cy'umukuru w'igihugu gatucika somambike y'umukuru w'igihugu kubera ko zineza kwaca guha kandi ntabyo mugambwe wagutekire ngo uzokora ureze ko bavuga bati rika urampera ikibanza naka hamisigaye twibandanirize
umushinga mateka sharenditije nawe nyine atwara rimwe muri ayo mashami ntaja kure yabamvuga inyumvira yatubwiye ko ahanini biva ku banywanye b'uwo mugambwe baba bataye umurongo amaronka gatuma bamwe bahemuka maze bagakamira mucoze abashaka kubacanisha mwo
wawunda ati ubutemuguye umutiza umuhoro ku banywanye b'iyo migambwe no kwitabahemu bahahamiye amaronko ibyicaro byo mu nzego haba muri leta haba mu nama nshinga amateka canke mu nama nkeguza amateka canke bibanza ibyo rero nibyo byashikiye iprona ubu abari ko barashihana muri iprona nabo nyene bahemutse bawunda ati bampe mukenda muke nibo bariko banigana bakubitana imyereka kugira ba bitoneshe kuri CNDD-FDD kugira ngo ibashire imbere mu byicaro murabona Gaston abayicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu bari kubashihana na Gashatsi beguriye umugambwe mbaye haga marumbise yuko yavuga ati mu matora aheruka yavuze ati jewe ntora CNDD-FDD ibyo akabiye kagenda kuyamamaza yambaye umutamana wa iprona mugakabwa yuko batora CNDD-FDD murumba yuko arakamara amazi atabudasigana bafise na gatonya ninda zabo na marongo barondera nta kindi
nditije asanga inyishu ari uko ayo mashami yose ubafatwa na bamwe bamwe nk'ibisigarira by'uwo mugambwe yose yoja hamwe mu nama rukokoma yo kwiyunga
umuti rero kubyerekeye iprona nuko abadasiganika n'abandi bubona yuko umugambwe CNDD-FDD ataneza uronderera iprona cha rero ica kuri aba bantu babahemeka bagira ibikoresho ikabatanya kubateranya uno munsi gatonesha ubuke gatonesha ubundi kugira ngo nyene babicike ibikoresho byayo umuti rero kugira ngo iprona isubire yiyunge ibe umugambwe kujya kwa gasore yawushinze yawushaka nuko abadasigana bobona yuko inyungu zabo ari ukomeza umugambwe w'adasigana prona ukomeza iragi kwa sikaranwe mu gwanirwa duvuko kwa gasore ayo mashami ya bakinanata bakaja hamwe bakavuga bati bahereye mu makomine mu ntara no kuduka ku bigo by'igihugu bakaraba bati reka turabe ingena two kwisuganya tuje hamwe bakavuga bati none tuje hamwe kugira tugire iki kugira ngo duhabuze duharanire amasezerano arusha duharanire agati y'akazi na muntu duharanire kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu kw'imigambwe yindi kw'amashyirahamwe yigenga kw'imyesha makuru bafise imigambi bahuriza ko bagaca baja hamwe bagashinga imigwi mu ntara mu makomine kugira ngo barabe ingana boshira mu ngiro umugambi atanumwe akumiriwe atanumwe asizwe inyuma kubera ko CNDD-FDD itamushaka nivyo niwe muti ndayahandi ibiriko bariko barakora ni ndazabo no kwitonesha nta neza y'umugambwe y'igihugu bakeneye badasigana bariko bararondera kandi ico bumenya nuko ejo aho bukera izoba yigumura cyo gituma abo badasigana bakubita gashya bakabona yuko ata neza CNDD-FDD iriko irabaronderera
bamvuga inyumvira yunga muri iryo abona ko ukwiyunga kwa iprona ari ku nyungu z'igihugu kuko uwo mugambwe wa Rudoviko Rwagasore yarondeye intayo kwikukira ufite ikibanza gikomeye mu gihugu
twarigeze kuvugana n'uyo yari vice president yaratubari ati je wa mezi na tatu nana natanya yaratabonanye n'umukuru w'igihugu none mwa muri ko muratwara na gute wewe umva wucitse umucangero uje wewe uca mahera ibisigaye ntabihari ntabyo mwumvikana ntabyo muganira kuko ntacu mwavuganye ko muzaza murahurirako uricara ngaho ugafungura yo mahera yawe ukarondirira intendance hanyuma igihe cyo cyawe giheze ukagenda rero bigaca bitera iki umujinya abasigaye inyuma mu mugambwe nabo bataronse kuko CNDD-FDD yaragize politike nshasha y'ukusambura ibintu byose by'abantu bashobora kwiyumvira kugira bose bacike abasavyi base NDDFDD ko usanga rero abo bantu baje ngo n'abanyamigambwe bandi baje gucika abasavyi base NDDFDD ibinda byo rero muri fraude bo biriko biraza usanga abantu batakiri mu vyemo mu karanga mutima kumugambwe ahubwo binjira mu kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD bakacha bacika bakozi bo mu mugambwe wa CNDD-FDD mu migambwe wabo nivyo biri muri iprona n'uyu munsi muri Frodebu nkuko nariko ndabivuga biriko biraza nahandi ho bya CNR bya FNR bya Jekera usanga rero uyu munsi ingorane dufise ni ingorane y'umugambwe utegeka ubone cyo wacuvuga uti mine neho biki ico ba nuko umugambwe utegeka uhinduka hakaba imigambwe myinshi kemerwa hanyuma kemerwa mu mibereho yabo abantu bagakora ibyo biyumvira bagatunganya igihugu nkuko ibibazo bibisaba ibazo by'igihugu bisaba ku itunganya urishasha ry'igihugu cokorwa cobanza kubuza nyamukuru no kurondera ingende mu Burundi hoboneka intwaro iza kutorera inyishu ibazo by'abanyagi kandi itishira imbere idashira imbere umuntu ishiri wabategetse ishiri imbere uwo munyagihugu abwirizwa kuva haryari uwo nyarucara abwirizwa kuva haryari atambara ibirata gwaye imvunja atambwa ahubwo zafise atagatonga afise atakazoza afise nuyo intwaro yoze ubwiza kwitwararika ikerekanirwa niwo muntu azoba umuntu nk'abandi murakoze
umugambwe iprona niwe wamaze imyaka irenga 40 utwara igihugu ku ntwaro z'umugambwe umwe kuva igihugu cikukira gushika mu matora yo mu mwaka w'igihumbi 1993 gushika nubu uwo mugambwe wamufise ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu no mugambwe ufatwa nk'ubwoko bw'abatutsi ndetse amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro yerekana ko ari umugambwe uharanira nyungu z'ubwo bwoko bw'abatutsi ubu budacikana n'ibice 15% by'abarundi bose
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muteza abiri kino kiganiro dusangira ijambo ani ho tukirangirije turabashimiye mubandanye mujyohegwa n'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ahanje Pierre Clavier niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije ibihe byiza mugiraho muba mwubahwe
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Just where the world buried us.